Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Nzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere genekerezo rya munani munyonyo mwaka 2021 amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ugwego gupereleza mu Burundi ni gwo ruri ku isonga mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero ishyirahamwe fokote mu mugambi waryo ndondetsa rikaba rimaze guharura abagera ku 60 kuva umwaka uheze Varisito Ndayishimiye afashe ubutegetsi mbere n'uno munsi wa mbere hari umuntu yanyurujwe mu gisagara cha Bujumbura n'abantu bambaye igipolisi uwo muntu akaba yahoze akora mu Nyamiramabi Abaharanira ko abigeme n'abakenyezi botorana ngo nibazeruke umukuru w'inama nshinga mateka Gerard Daniel Ndabira aherutse gushikiriza ko inama nshinga mateka rongoye itazorota yemeza itegeko ryo gutorana ibyiyamirizwa n'urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi Amakomine ya Burambi na Rumonge mu bumanuko bw'igihugu avugwamwo imyerekano ya gisirikare igigwa n'ugwaruka rw'imbonerakure abanyagihugu bakaba bateye ubwoba kuko baca bibuka akayitiye k'intambara muri ivyo bice aya makuru hamwe n'ayandi ni mukanyi sase mwido nido sangwe kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Nzamba, akaburungu, org.
Amakuru twabateguriye tuyahere muyajanye n'agateka kazi na muntu. Umuntu yahoze mu gipolisi cy'u Burundi yanyurujwe kuri uyu munsi wa mbere n'abantu muri zone Rohero mu gisagara cha Bujumbura. Amakuru atangwa n'ababibonye avuga ko uwo muntu yanyurujwe n'abantu bambaye umwambaro w'igipolisi bari mu modoka. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Parfait Mudasigana
Innocent Girukwigomba niwe yanyurujwe kuri uyu wa mbere muri zone Rohero mu gisagara cha Bujumbura igihe cy'isaha y'indwi z'umutaga nkuko bivugwa na bamwe mu begereye umuryango wiwe uyo yanyurujwe yahoze ari Nyamiramabi mu gipolisi cy'u Burundi ababonye aho ibyo byabereye bavuga ko uyo Girukwigomba Innocent yahamagawe kuri telefone n'umuntu atamenyekanye Uyo nawe agiye kwitaba haci hazi modoka ifisi imparati IA 3377 iyo nayo ngo yarimo abantu harimo babiri muri bo bambaye umwambaro w'igipolisi cy'u Burundi ariko guca bamuterera mu modoka iyo nayo ikirirukanga aya makuru nyene avuga ko uyo yahoze mu gipolisi cy'u Burundi iryo rigize kabiri anyuruzwa kuko ngo yaheruka kurekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu mu gihe yari yafashwe nk'uko nyene mu mwaka w'2016 ico gihe yafatwa akabari Nyamiramabi yakorera muri zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura umuryango wagira kwigomba inosa uvuga ko utazi icyo wabo azira kuva mu mwaka w'2016 gushika uyu munsi basaba igipolisi hamwe n'ubutungane kubereka uwabo nico yagirizwa kandi umutekano wiwe ukubahirizwa uruganda rwaradio Nzamba twarondeye Petero Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi tumubaze ibijyanye n'inyuruzwa rya Innocent Girukwigomba ariko turamukena
urakoze Parfait Mudasigana tubandanye n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu abantu barenga 60 barabuzwe irengero nyuma yaho banyurujwe n'inzego zitandukanye z'igihugu kuva Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi ivyo bivugwa na Pacifique n'inahazwe arongoye isekeza ndondeza arerekana ingene iperereza rya gisirikare rifise ruhara muri ubwo bukozi bw'ikibi kurikira Pacifique n'inahazwe arongoye umugambi ndondeza
ibintu bitera bimera nka bishasha muri ivyo byo kunyuruza abantu mu Burundi umuntu yovuga bwa mbere nk'uruhara rudasanzwe rusigaye rufiswe n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abasivile imbere ibyo bintu byo kunyuruza byaboneka cyane mwiperereza rijya risanzwe gisivile nyene rijya twita Service National de Renseignement bari ifatanije n'imbonera kure zitandukanye mu gihugu ariko muri kino gihe hari abantu benshi bo muri iyo perereza twahora tuguma twumva aribo banyuruje abantu nkabitwa nka ba Kazungu nka ba Nkoroka nka ba Atia Nduwimana n'abandi muri kino kiringo ayo mazina nta kigaruka gose mu bijyanye n'abantu bari ko baranyuruzwa kandi byo kunyuruza byo bitera bifata umurindi usomba n'uwo twabona mu butegetsi bwa Petero Nkurunziza ubu abantu bari imbere gose muri ibyo bintu ni urwego rw'iperereza rya gisirikare rujya bita G2 rutwagwa na Colonel Ernest Musaba afadikanije n'abandi aho hari nk'izina rikunze kandi kuvugwa ko riri mu batunganya ibyo bintu nk'iryo witwa Lieutenant Colonel Liberi niyo nkuru iperereza rya gisirikare rikaca kandi rinakorana n'ico bita police militaire ariho abantu benshi banyuruzwa bagenda bagapfungirwa bakanasohogwa bagenda kwicwa dusanga abantu benshi banyuruzwa n'iryo perereza ry'igisirikare baba ari abanywanyi ba MSD rimwe na rimwe wabakekwa ngo kuba bakorana ngo n'imigwi y'abagwanyi hakaba kandi n'abanywanyi ba CNR nk'izina abantu bose bacya bibuka rya vuba ni izina rya Iriya Ngomirakiza umukuru w'umugambwe CNR muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura uyu murazi ko yafashwe n'umusirikare azwi amakuru dufite nuko amaze gufatwa yakijyanwa mu iperereza ry'igisirikare ku mugoroba bamusohokana bajya kumutwara mu rukoko aho bivugwa ko yoba yaraniciwe hari ubundi burorero bwinshi rero nk'abitwa babadogomba Jean Marie Diane n'abamunyuruje no mu gipolisi babamenye ariko ubona ko atankurikizi byahejeje ngo bigire n'abandi batari bake
Unabanywanyi ba CNDD-FDD bari bamaze iminsi banyurutswa bakabugwa irengero nkuko bibandanya bivugwa na Pacifique nini nahazwe
bobo aho bitandukaniye n'aba bo muri CNL na MSD nuko bo baboneka banyurutswa n'imbonera kure ico kiratangaje ni nk'inyuruzwa rya pasitori Joseph Sizubwenge wo mu ruzo muri komine Giteranye mu ntara ya Muyinga yanyurujwe n'imbonera kure zizwe zaho hantu zibiri ziranafatwa ajyanwa mu modoka yutwara imbonera kure muri komine Giteranyi mu nyuma utwara imbonera kure mu ntara ya Muyinga agaruka kugirisha inama ku mutumba wa Ruzo gutera ubwo abanyagihugu ngo ntihagire usubira kuvuga ko uwo mupasitori yanyurujwe aho nyine Muyinga haranyurujwe umukozi w'ishyirahamwe rya Ekleziya Katolika rirabyo by'iterambere muri diyoseze ya Muyinga uwitwa Eustache Miburo nawe nyene yari umunywanyi wa CNDD-FDD anakomeye kandi amakuru dufise nawe yanyurujwe n'imbonera kure nyene haranyanyurujwe n'abantu babadandaza ariko banywanyi ba CNDD-FDD ni nka Jean Berkimas Nduwayo batazira Juma yahoze akora mu kigo Mezo Shalom aheruka kunyuruzwa mu kwezi guheze ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi inyuma y'iminsi itatu gusa umukuru w'igipolisi amubwiye ko azohigura hari kandi uwundi mudandaza yitwa Desire Nzambimana nawe aherutse kunyuruzwa mu kinama mu gisagara cya Bujumbura naho nyene abamunyuruje amakuru dufise n'abantu bimbonera kure dusanzwe dufise mu yandi madosiye y'abantu bagiye barafatwa bakabugwa irengero hari kandi umusore yitwa Isaac Nduwimana ava mu ntara ya Gitega yahora yiga muri Kenya yanyurujwe mu gihe yari mu kiruhuko mu Burundi hagiye Bujumbura kuri mese y'abasirikare rero ibyo bintu biratangaje nitwa tumenyereye ko abasendedefted nabo bagenda banyurujwa gutyo bobo mbere niyo banyurujwe bamwe bamwe haranasabwa n'amafaranga imiryango kugira ngo byitwe ko ari ibintu by'ubusuma ariko muri rusange icyo umuntu yovuga nuko bino bintu byo kunyuruza abantu bidahagaze ntawe bizosiga kuko uravye urwo rugero biriko nabo bifata bishobora gufata umurundi wari we wese umwanya wari wose
kuvyerekeye uruhara guperereza rya gisirikare mu kunyuruza abantu bakabugwa irengero twarondeye kuri telefone umuvugizi wa gisirikare Floribert Biyereke ariko ntitwamuronse radio inzamba makuru ajanye no gutihanganira muri politike abanywanyi b'umugambwe CNL baraye bankiwe kugira inama abanywanyi b'umugambwe bo muri komine Vugizi ntara ya Makamba bakaba baraye babujijwe gukora inama ku ngoro yabo iri ku mugwa mukuru w'iyo komine yavugizo nkuko amakuru dukura ngaho ivugizo abivuga abanywanyi mirongo ine b'umugambwe CNL bagize inzego zitandukanye zo umugambwe muri komine vugizo bakaba aribo bari bagiye gukora iyo nama. Mustantere wavugizo Gerard Hakizimana akaba ariwe yabankiye gukora iyo nama, bakaba yaciye ateye igipolisi guhagarika iyo nama. Iyo ngingo ya Mustantere Gerard Hakizimana ikaba yiyamirizwa n'abarongoye umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu babicishije mu itangazo basohoye ku rubuga rwabo rwa Twitter. Radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera Mustantere wa komine vugizo ariko ntivyakunze kuko telefone yiwe yari yugaye. Havugwa imyimenyerezo ya gisirikare ikorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD makomine ya Burambi na Rumonge mu ntara ya Rumonge. Iyo myerekano irateye amakenga abanyagihugu aho mbere bagira ubwoba cane cane kuko bica bibibutsa imyaka bamaze mu ntambara. Basaba abategetsi mu gipolisi no mu gisirikare guhagarika ibyo bikorwa by'imbonerakure. N'inkuru twateguye na Trifine Kaniwabo.
Iyo myimenyerezo ya gisirikare ikorerwa ku mutumba wa Rumonyi uri muri zone Mariza ya komine Burambi, ku mutumba Rutwenzi wa zone Minago, amwe n'ahitwa Kayengwe muri komine Rumonge. Amasoko ya radio Inzamba gateka kawe muri ivyo bice amenyesha ko iyo myimenyerezo ikorwa mu ijoro mu masaha y'ubuca bigakorerwa ku bibuga by'amashure. Ku Rutwenzi iyo myimenyerezo ikorerwa hafi y'isengero Vivante, mu Minago naho ivyo bikorwa bibera ahitwa Kayengwe. Ayo makuru avuga ko akoresha imyimenyerezo harimo uwasubijwe mu buzima busanzwe yitwa Asani batazira tegisi. Izo mbonera kure zikoreshwa iyo myimenyerezo zibari 80 canke ijana ku kibuga kimwe kimwe cyose. Bamwe muri izo mbonera kure bavuga ko bigishwa koza, gusambura no kubaka inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov na pistole. Bakigishwa kandi ingene batera ibisasu byitwa grenade. Bavuga kandi ko bigishwa gutambuka gisirikare. Mu gihe baba bariko barakora iyo myimenyerezo amayira yose aca ngaho, abayugawe n'ababa bacaguwe ngo bacunge ntihagire umuntu n'umwe atabarimo ashobora kuhaca ngo amenye ibiba biriko birakorerwaho. Abanyagihugu bo mu Rumonge bavuga ko ivyizo nyigisho za gisirikare bibatera ubwoba bwinshi, bituma baca bibuka imyaka irenga 10 bamaze mu ntambara aho amakomine y'iyo ntara kuva muri gitugutu umwaka wa 1993 kugeza mu mwaka w'2007 yarameze nk'ikibuga c'intambara. Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Consolateur Nitunga buramatari w'intara ya Rumonge ngo agire ico ashikirije kubivugwa nabo banyagihugu warongoye, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Trifine Kaniwabo. Mukanya amakuru twabateguriye tuza kuyabandaniriza mu gisata c'abakenyezi.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cane cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Muramenya neza, uwikingije arashobora kwandura, nawe agashobora kwanduza abandi.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Ibyo gutorana kw'abakenyezi mu Burundi biracari kure nk'ukwezi. Leta n'ubu irabandanya ibitera ivyatsi. Urongoye inama nshingamateka Gerard Daniel Ndabirabe igihe yariko agirisha inama abarongoye amadini mu ntara ya Muramvya mu mpera z'indwi iheze, yavuze ko atategeko yo gutorana barota bashiraho. Reka iyo nkuru tuyibaze Frank Kazi.
Ngo abakenyezi baharanira gutorana nta kindi bashaka atari ugutitura imico y'ikirundi. Abo nabo Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka avuga ko atabandi ari abakenyezi bize kandi bakaba mu miji. Akavuga ko abandi barundi bose bo atavyo bashaka ngo kuko vyaba bivyara akarambaraye, ngo ivyo bikaba vyavuye mu matohoza leta yakoze.
ibintu byo gutorana ndazi ko mu minsi heze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu muji mukatiza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi muri leta baragerageje kubibaza abene gihugu bose baravuga bati oya akire kare 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 ati nimushiraho ibwirizwa itegeko bituma abakenyezi batora n'abakobwa batora ni wabo ati hazoba ingorane zidasanzwe ati ubuho nyene baricana ati camwibaza nimushiraho iryo tegeko
kubwa Gerard Ndabirabe ngo niharagera rero ku itegeko ryo gutorana rishigwaho kubera koba ari guca kubiri n'imico
ibintu byo gutorana nitwa nk'abashiki bacu oya ariko uko migenzo y'abarundi meze niharagera aho twovuga ngo dushireho ibyiriza byo gutorana
nayo ngo abigeme n'abakenyezi bashingishije imanza basaba kugabana uwarongoye inama nshingamateka yahejeje avuga ngo nibateshwe bate acasaba ko izo manza zocibwa ngo yisunzwe amategeko ahari ivyashikirijwe na Gerard Ndabirabe bijanye n'ingendo ubutegetsi bumaze igihe bugenderako vyibutsa amajambo nyakwigendera Petero Nkurunziza nawe nyene yari yigeze gukoresha aho yari yavuze ko atazokwigera ashiraho itegeko ryo gutorana
urakoze Frank Kaze ngamajambo y'urongo inama nshingamateka ate kubiri nibwizwa shingiro be n'intambwe igihugu kimaze kugera ko mu bijanye no kunganisha abagabo n'abagore imbere y'amategeko ibyo bivugwa na Marie Louise baricako arongo bimuhari inamahoro abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi kubwa Marie Louise baricako ngo bureta nta kindi yokora atari ukwiga neza ingene abagateka k'abakenyezi ko kubaherizwa dutega amatwi Marie Louise baricako
kumva umuntu atwara urwego rushinga amategeko y'igihugu yihakana ibice 52 ku ijana by'abarundi ngo ntibagahabwe ikibanza mu bitwa abanyagihugu canke abene gihugu nk'uko bakunda kubivuga n'ibintu atanumwe yovyumva kubyukuri ubiravye neza yaravuguruje igihugu kuko igihugu caramaze kwemeza kuba kera mwibwirizwa shingiro no mu mategeko yagiye arashingwa ku Burundi bwemeje agateka kazi na muntu k'abakenyezi nabigeme ukunganishwa kw'abagabo n'abagore kutabakumira none arabihakanye sinzi kwa ayo mategeko yaramaze gushingwa azoca yafuta yavuze iby'imico n'akaranga by'u Burundi ndibaza kw'abagabo batarusha abakenyezi kubisonera gushikubu icyo yarakwiye kumenya nuko imico n'akaranga bijana n'ibihe birahinduka uko imyaka igenda nibutse muturere tumwe tumwe muri buka ko kera bigeme bataja mu ishuri ubu bariga umukenyezi ntiyavuga ijambo ngo inkoko kazi ntiyobika mu isaka ikiriho ubu turavuga ijambo kandi tukarishobora n'ukuri nyakubaho Gerard yarakwiye kubimenya ku bintu byahindutse akandi karorero mu mico ya kera umugabo niwe yatunga urugo niwe yagaburira umuryango none mwo mumbariza ingene bimeze ubu ntakuyobihindura navyo nyine ko yumva bibohindura kugira ngo Uburundi ntibujane n'ibihe ikindi yavuze ngo ivyo bintu byazanye abize ngo bagomba kugumura abantu mbega harya nituja mu ishure ngo twige duhumuke tubone kure kugira dufashe igihugu ubu tugira duhogwe ko twize nuko twifuza iterambere turasavye abajejwe mu Burundi basubiza agatima mpembero babone ko bitagishobotse gukumira abakenyezi n'abigeme ahubwo akunde tubiyage tubifadikanye twigire hamwe uburyo bwiza bwo kubikora ku neza ya bose ikibereye nuko atawurenganywa atakindi na kimwe ahagarariye atari neza y'igihugu
makuru ajanye n'ibyerekeye ubutunzi amafaranga agera ku miliyoni 76 z'amadolari y'abanyamerika niyo ngurane higa FMI cahaye Burundi mu ntumbero gushigikira imigambi ya leta ibyo byashikirijwe na Domitien ndiho kubwayo umushikiranganzi w'igihugu ca leta kuri uyu wa mbere mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ubwo umushikiranganzi iyo ngurane ugiye gusahiriza ibanki nkuru y'igihugu kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke dutega amatwi umushikiranganzi Domitien ndiho kubwayo
iyo ngurane yiyongera ku mafaranga agera ku miliyoni 14 y'amafaranga u Burundi bwaherewe n'icyo kigega kugira ngo bushobore guhangana n'ingaruka z'ikiza gihanze si yose cya COVID-19. Byongeye hari n'ayandi mafaranga yababa imiliyoni amajana abiri na cumi n'imwe z'Amanyamerika aheruka guhabwa Burundi mu ngingo nyene iheruka kwemezwa n'urwego nshingwantwaro rw'ikigega mpuzamakungu FMI ngo ibihugu bigihuikiyemo bishigikirwe muri ibi bihe bya coronavirus. Aho hari muri myandagaro 2021. Ubwo buryo bwose icyo kigega cahaye igihugu cy'u Burundi butuma ububiko bw'amafaranga mvamakungu bwisununura, eka mbere ndetse bigaca binoroha gutunganya imigambi y'iterambere itandukanye hakibagiwe guhangana n'ikiza cya COVID-19. Byongeye bica binoroha kunganisha ibisata by'iterambere ry'igihugu nk'uko bisanzwe biri mu ntumbero u Burundi bwihaye ku bijyanye n'uko ubutunzi bw'igihugu bwoshika ku ntambwe ishimishije. Uretse ko ayo mafaranga azaniye akarusho ku bijyanye n'uburyo bwari busanzwe bwarategekanijwe na Leta hamwe no ku bubiko bw'amafaranga mvamakungu, hariho n'ikindi cyiza tutokwirengagiza. Nuko ayo mafaranga azoshigikira ishirwa mu ngiro rya politiki y'ikoreshwa ry'amafaranga hamwe no kuyahererekana. Byongeye ibyo bizobonekera cyane cyane mu gusununura ubushobozi ibanki nkuru y'igihugu ifise mu iboneka ry'amafaranga mvamakungu, mu ikurikiranwa ry'ingene hatobura uburyo ibisata bizana iterambere bihabwa hakibagiwe uko ibyo bisata byoronka bitagoranye ibikoresho bikenewe ngo hakorwe imigambi y'iterambere. Ubwo buryo u Burundi bwahawe n'ikigega mpuzamakungu FMI bushobora gukabura n'abandi basanzwe basahiriza igihugu mu migambi y'iterambere, eka mbere n'abifuza kuzana imitahe mu gihugu maze u Burundi bukahatorera akoyoko ku bijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'imigambi y'igihugu hamwe no guha ubuzi abenegihugu. Mu ncamake, ingendo u Burundi bwari busanganwe zo gushyira ingufu cyane mu bisata by'ubutunzi zica zishyigikirwa.
Ano makuru twabateguriye tuyasozerere makuru y'inkino, imigwi Sisters na SOS niyo yarahitahukanye ibikombe by'inkino zibanziriza ihiganwa rya handball mu gisagara cha Bujumbura. Umupira w'amaguru naho Bumamuru niyo iri mu kibanza cha mbere mu nkino zihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'inyuma y'umunsi ugira 11. Inkuru dushikizwa na George Nimenya.
Ibitsindo 22 nibyo byabonetse mu nkino 8 zakinywe kuri uno munsi ugira 11 w'ihiganwa. Ibitsindo byinshi byo kuri uwo munsi byabonetse mu rukino rwahuje Kayanza United na Burundi Sport Dynamique, aho iyo migwi yavanye inganije ibitsindo 3-2. Mu rukino nabwo rwari rwiteze n'abantu benshi hagati ya Egenoire na Musia Jengozi, umugwi Makamba niwo watahukanye intsinzi y'ibitsindo 2-1. Mu zindi nkino nazo zabaye, Vitaro yanganije na Flambeau d'Orest itsindo kimwe ku kindi, Musongati inganya na Olympique Star ubusa ku bundi, Top Junior yatsinze Le Croco ibitsindo 3-2, Rukinzo itsinda Flambeau de Saint ibitsindo 2-1, Atletico New York yari yahiye Spurs City mu kuyitsinda ibitsindo 2-0, nayo Bumamuru itsinda Royal FC igitsindo kimwe ku busa. Uwo mugwi w'intara ya Cibitoke ubona kwigumira mu kibanza ca mbere n'amanota 26, ugakurikirwa na Atletico New York na Musongati zinganya amanota 19. Mu bibanza 3 vya nyuma hari Bujumbura City n'amanota 11, Kayanza United ifise amanota 7, agahereza Le Croco ya nyuma n'amanota 4-33. Mu mupira w'amaguru nyene, abakinyi ba mbere b'intamba mu rugamba baraye bashitse i Antalya muri Turiki, aho mu rwiseruko rw'igihugu w'u Burundi uzokina inkino 2 za kivandimwe. Itariki 10 bazokina na Comor, naho itariki 13 bakine na Birimani. Nakajyo kuri Reverion ndi kuri yo ko gusezera abakinyi bo mu rwiseruko rw'igihugu. Uwo asanzwe arongoye umugambo SNDFDD akaba yaraye atangaje ku mugaragaro ko atazokwitoza mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. agiye kuzosubirirwa na Alexandre Muyenge arongo igipolisi gikingira inzego za leta atabo bazohiganwa mu matora atekarejwe igenkezo rya gatanu z'ukwezi kwa 12 mu mwaka nyene muri handball naho kuruno w'Imana niho hasozegwa inkino zibanzira ihiganwa mu bagabo igikombe chatwawe na SOS itsindi intwari ku bitindo 32-31 mu bigeme naho igikombe chatwawe na Sisters yirahiye rumuri mu kubitsinda ibitsindo 16-8.
Nino ngaha dushye turangiriza ano makuru twari twabateguriye turashimiye mwebwe mwese mwarimo duteze abiri bakoze bagenzi bacu bafashije kubategurira ano makuru mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze muzehugira umugoroba mwiza ngahi wanyu.